Turashimiye komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika itamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Miriwe nshuti bakunze muri kuminati ku miganiro by'uno munsi hano muri studio ndwi muri kumwe na Joy Diane ni nahazwe nge kuremesha ikiganiro muri Isanga. Muri Isanga mukunda muyumva ku mirongo migufi ya shortwave ku batwumva bari mu Burundi no kuri FM 104 n'ibice bitatu. Kuri mwebwe mutwumva muri mu Rwanda bari muri Uganda mu karere ka Kisoro na mwebwe muratwumva Tankumanzi kuri FM 88 n'ibice 9 ya radio ijwi riyobora. Turi live ku isi yose kuri wezitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com adresse ya Facebook yacu, Instagram na YouTube ni vewa radio yacu.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Icyo ndi mu ntara y'Imuyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngiye ndi hano Kampala, Uganda.
Ngiye ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Nongere ndabahikaze nshuti bakunzi muri Isanga y'uno munsi twabatumiriyemo nk'uko mwabibonye ku mbuga ngurukana bumenyi zacu hagatorwasa umushingamateka hagatorwasa atwara umugambwe SNL utavuga rumwe n'ubutegetsi bwo mu Burundi akaba yaritoje no mu matora y'umukuru w'igihugu cy'u Burundi aheruka. Uno munsi rero Honorable Rwasa twamubatumiriye kugira ngo yishure ibibazo vyanyu bitandukanye kubigezeho mu bisata bitandukanye vy'u Burundi. Muri byo harimo umugambi wo kugabanya intara, commune na zone zigize u Burundi, imigenderanire y'u Burundi n'amakungu, raporo zitandukanye ku Burundi, agateka kazi na muntu, ikena ry'isukari, ikena ry'igitoro, amakarashishi avugwa kwa kugwa n'urwaruka ruri ku mugambwe uri ku butegetsi n'ibindi. Agatorwasa ikaze muri Isanga y'uno munsi.
Muradutunga amatelefone yacu. Turumva bari basuye kumutwara kuri telefone ariko aragarutse. Uno hambere agatongwasa muratwumva?
Yego ndabumva.
Murakoze. Dugize amagendera menshi kugira ngo dushobore kubatora. Telefone yanyu turagerageza bikanka bakayita umwanya wose. Turinze guca kuri telefone tutari tumenyereye gucamo. Ikaze rero muri Isanga y'uno munsi. Kwa mbere turabasaba imbabazi mwebwe nyene twaragerageje kubatora. Tukavugana ku matelefone asanzwe mugabo hageze ko tubatora kuri duca ku guhamagara abakunzi bacu n'ivyakunda. Turasaba imbabazi ko mwatwihanganiye kandi mukemera ko tuza kuyaga. Tunasaba imbabazi abakunzi b'ijwi rya Amerika barenga 1000 bari batwandikiye basaba bavuga ko bashaka kukuvugisha. Uno mwanya rero ni gwanyu n'abakunzi b'ijwi rya Amerika kugira ngo mushobore kwicura kuri ivyo bibazo twari tumaranye iminsi twicaranye kugira ngo tubabaze. Vuba rero agatongwasa mu namashinga mateka leta irabarungikira integuro y'itegeko yo kugabanya intara, amakomune, amazone n'imitumba bigize ico gihugu. Itegeko ririko ririgwa riramutse gemejwe intara zigize u Burundi zizova ku 18 zije kuri 5. Iyo integuro y'itegeko murayivuga ku ikiga Honorable Agatongwasa.
Ugambe na mbere hoho ico nubuga hariho ibimaze gusa n'ibihinduka nimba ibyo tubona ku mbuga ngurukana bumenya ari byo. Izo ntara umenga amazina baba barahinduye ikaba Bujumbura, Gitega, Ngozi, Buhumuza na Inanzegwe. Hanyuma rero icyo tubivuga ko twebwe nuko tubona biri mu rukurikirane bw'ingendo ya leta yo kugerageza kwimura imigambi y'abari bagiye mu matora. Murazi yuko twaravuga yuko Burundi si bunini cyane ku buryo twogira imihingo intara nyinshi, imihingo myinshi. Twaravuga tuti intara zitanu zirahagije. Mugabo ukumbure intumbero leta ibiha birashika ko atariyo twe twoba tubiha. Kuko kuri twebwe ubwa mbere na mbere ni uko kugabanya imihingo canke intara z'ubutegetsi nuko twiyumvira yuko icame na mbere ari ku neza abanyagihugu kugira ngo amafaranga aja mu bikorwa by'iterambere y'abanyagihugu abe menshi gusumba ayahora akoreshwa muri bine bibe bya none, kuko usanga amahera menshi aherera mu mishahara. Nawe ni wibaze bahura matari 18 nuko nyine kumbure babihinduye hambere uramatari agifatwa ku rugero rumwe n'umushikiranganje. Wibajije rero abashikiranganje ukuntu bangana, ugashira ko nizo ntara 18 urumva ayo mafaranga yo bagenda gusa mu mishahara y'abo bantu no kubabeshaho kwa amafaranga menshi. Iki kigira kabiri kuri twebwe byoba ari byiza mu gihe uwo mugambi woza kuwushira mu ngiro atari ukubera bya bindi byo gushaka kugwiza ibibanza kugira ngo baronke akazi baha abantu babo, none akazi aho gukora akazi ko guteza imbere igihugu bagakora akazi ko gucunga abanyagihugu. Ibyo kuko nibyo byatumye baza baranyenyagura bagwiza amazone, bagwiza amakomine, ibintu hamwe n'ibyo. Ariko nanone harimo igihushane muri uyu mugambi wa leta, kuko hamwe baravuga ngo bagabanye intara mugabo agashashaka kongereza igitigiri cy'imitumba, igitigiri cy'amazone. Imitumba yo kuyigabanya nibyo ukunda pe kumbure, kuko umutumba uko wamye ni kuguma ni kuwitwa. Mugabo zone nimba rifise imitumba itatu muri iyo ntumbero bati bagabanye ubwo bwinshi bw'abategetsi bw'abatware, bari kugabanya n'amazone kumbure akagabanuka gusumba nimbi zone yaho igizwe n'imitumba itanu, bakagira nk'iga zone imigira imitumba indwi ku karorero, kugira ngo amafaranga yari kuje muri iyo mishahara y'abahishe budo zone ahubwo aje gukora ya migambi yidi mu mashuri, intebe ziboneke, ibitabo biboneke, mu bitaro imiti n'ibindi, amabarabara akogwe. Nayo ubu amafaranga yokoze iyo mirimo yose yo kuneza abanyagihugu ahera mu mishahara gusa y'abakozi ba leta.
Hama abavuga naho ko byo bari kugira ngo begereze ubutegetsi abanyagihugu nabo gawo no habre gwasa.
Ega kwegereza ubutegetsi abanyagihugu zo kugenda ngo mutanteri cyangwa umutware kanaka ngo babandi, siko kubimwegereza. Kubimwegereza nuko ibyo akenera mu butegetsi abishikira adatamye. Ni ukuvuga yuko hariho ibijyanye n'ibihe tugezemwo, ubutegetsi buregera umunyagihugu mu gihe bimworohera kwiyunguruza aje aho ubwo butegetsi bukorera. Ubutegetsi buregera umunyagihugu mu gihe icyo agiye arondera nimba ari urupapuro kanaka, nimba ari serivisi kanaka, abironka atari kubanza kuzembagizwa ngo genda uzogaruka kwa kangahe, uzogaruka mu ndwi izogera gute, ibintu hamwe n'ibyo. Kwegereza ubutegetsi abanyagihugu ni uko urwanya igiturire by'ukuri, ku buryo umunyagihugu yumva yuko umutware ari umusuku wiwe atari umuntu wo kumuhonyera ku gakanu. Ibyo rero sinibaza ko kugabanya imihingo amakomine cyangwa ibindi kwari byo bica biza gutora inyishu y'ibyo bibazo narimvutse ngaho hejuru. Guhindura ubwo inyene abantu biyumvira inyene ibintu babikora nicyo cyotuma ubwo butegetsi by'ukuri bwegera abanyagihugu. Nge naciye akenge dufite amaprovinsi 8 amakomine ashika 60 nangahe cyangwa 70 nangahe, kuki bari babigwije nimba ubuke bwabyo ari byo byatuma ubutegetsi bweza bukegera abanyagihugu.
Muri kahise mwaragiye muravuga ko mutemera ivyavuye mu matora harimo n'ayaheruka, iyo ntegura y'integeko y'itegeko baravuga ko mu byo bipfuza kwizokemura ari uko amajwi adasanzara, gutyo mwese mukayizera bayagiyemo. Aho murabona ko iyo ntegura y'itegeko ikaramukayemejwe bizoke muri ico kibazo cy'amatora adakunze kuvugwa ko rumwe mu gihugu cy'u Burundi gano habwe gwasa.
Sinibaza yuko ubwishyi bw'imihingo cyangwa bw'intara cyangwa ubuke bwabyo ari wo muti w'amatati yo mu matora. Amatora azovamo amatati mu gihe aba bantu badutwara bemera intayishize, ibyo abanyagihugu bashinze bakaba ari byo bagendera, akaba ari byo bemera. Nayo ubundi niba bakiri muri ka gatima yuko bazoguma ku butegetsi gushika data wanje ngo yeze agarutse, urumva yuko naho wogira ati intara ibaye imwe mu Burundi bwose izogenda nyine nkuko bavyipfuza kubikora, kuko ingendo y'igikenye, ingendo y'igitsure yo guturubika niyo tubona iyo mengi ishigwa imbere.
Mwitoza mu matora y'umukuru w'igihugu aherutse kuba mu gihugu cy'u Burundi, namwege mu migambi yanyu mwari mufise kugabanya intara zigize ico gihugu cy'u Burundi, imigambi yanyu itandukaniye he n'umugambi uri kurashikirizwa na leta iramutswa Burundi kuri no saha?
Twe twaravuga tuti intara nizigabanuke kugira ngo amafaranga akoreshwa mu iterambere ry'abanyagihugu yongane aho kuguma asanzarira mubishi bw'abategetsi aba nabo bavuga bati kugabanya izo ntwa izo ntara bizotuma ngo amakomine yigenga ngo binagabanye ngo amafaranga leta yafashisha ya makomine none ko amafaranga aba yafuye muri komine ugabanije amafaranga y'uguteza imbere komine iryo terambere umva woshika kugutana umva ko tuba turiko turavuga ibintu bibiri bitandukanye kuri twebwe nuko amafaranga by'ukuri agenda mu makomine ari menshi ndetse twaravuga tuti buri komine yohabwa nk'imiliyari 2 gutyo ishobore guteza imbere ibisata bimwe bimwe nk'iby'amashuri by'ubuvuzi n'ibindi niho rero leta yahavuye ifata tereka dufata ibihumbi amajana atanu imiliyoni 500,000 kuri buri komine urumva nicyaka nicyo twebwe twasaba mugabo urumva bavuga bati ikintu bazosubira kukivuga aya mafaranga bayatanze umwaka wa mbere umwaka ugira kabiri bacavuga ngo naya mahanga ngo kuyahanga naya mashyirahamwe ngo ibice 80% ngo komine ikoreshe 20%. Ayo mashyirahamwe ugasanga naya bari mu mugambwe uri ku butegetsi mu nyuma baratewe ahubwo bagira bati ubu rero hariho amakoperative sangwe ku mutumba imime yose imiliyoni 10. No kuvuga yuko ayo mafaranga yitwa ngo yafashije komine afashishwa n'ubundi amashyirahamwe yegukira wa mugambwe nyine hariho rero ibinyegezwa muri izo nteguro zose kumbure tuzobimenya neza mu bisi imbere ariko gushika no munsi jewe isobanuro bavuga imvano je n'upomenga n'izinyura cyane gose
hari benshi baturindiriye ku mirongo ya telefone kuva ku wa mbere wahera tubaha akanya kugira ngo bababaze ibibazo byose bipfuza ku buzima bw'igihugu cy'u Burundi atacu dukumiriye. Benjamin uratwumva?
Eba ndarumva cyane gose.
Uherehe Benjamin?
Ndi muri Maramuri Longwe.
Malawi Longwe akabazo kawe kwa honorable Agatongwasa
yabambaje kuyo kwizo gabanya z'intara n'amakomine uco abona igihugu kimaze kunguka cyangwa kimaze guhomba hanyuma ikindi kibazo kubwiwe agize nk'amahirwe akazorongora Burundi abona yozo gumiza izo ntara cyangwa yozo zikuraho ni cyahe vuba nyine yotumire ya leta kugira ngo ihingure cyangwa yongeze kugira ngo Burundi ubandane butere imbere ku bijyanye n'izo ntara. Murakoze cyane.
Urakoze Benjamin muri Malawi ugira umunsi mwiza honorable Agatongo wa Samikoni Gwanyi.
Murakoze. Ibibazo bya Benjamin ni ibibazo byumvikana. Mugabo nagira ngo tuvuge yuko kubijyanye n'inyungu canka gahombo kumure noja muri kahise gatoyi murazi yuko ibi by'amakomine byatanguye muri za 63 hafi na gucyo jenda cya Kenya ari byo bigezweho imbere yawo hari byo bita amasusheferi n'amasheferi hari hari na matiritwa so kuvuga rero yuko byamya ari uko mbwa byagiye birahindagurika ariko hanini bihindagurika bivanye n'intumbero y'ababa bari ku butegetsi ico waba bashaka gushikako muribuka yuko mu Burundi twaregeze kuba dufise ama province 8 ama redisema yashika 18 juri nihenze canke 19 ama komine ari 63 nayandi canke 70 sindabizi hanyuma muri za 82 menga nimba ntihenze umukuru w'igihugu w'ico gihe koloneli Bagaza arahindura ashiraho ama province 15 ama komine nayo nyene arongerekana kuva icyo gihe abagiye bamukurikira bagiye nabo baza barongera ko buke gushikaho ubu twatugeze mu ma province 19 n'ama komine 119 ugiye kuraba rero muri rusangi igihugu ikintu cahahombeye nuko amafaranga yo guhemba abakozi b'amakomine yarongerekanye kuko murumva yuko mustanteri angana n'ubundi kandi abakozi bo muri komine iyi canke iriya barangana ibe ifise amikoro canke ibe itayafise iyo amakomine aza kuguma ari make canke provinsi ikaguma ari nke ayo mafaranga yagiye muri iyo mishahara yari gukora ibindi by'iterambere aho niho novuga nti umuntu uze mu bijanye n'iby'ubutunzi harimo agahombo kuko abarundi n'abarundi kazi ntidutanga amakori kugira ngo duhembe abaduciriza dutanga amakori n'imbugu kujya turonka abaduteza imbere kujya tubona iterambere tubone ko amabarabara yubakwa tubone ko amashuri yubakwa kandi akaba afise akwije byangombwa abarimo bagahembwa neza n'abandi mugabo ni wibaze uno munsi amashuri ibitabo ntabyo intebe ntazo ubumenyi none gutotera imbere gute mu gihe mbgwa abategetsi bobo agoma bagwizwa bakagoma bamerekwa neza aho ni ku ruhande rumwe ku ruhande rugira kabiri bivana n'icyo abari ku butegetsi babifuza gukora izo ntara ari nke cyanjye ari nyinshi mukaba mubwira akigoro ko gutubika wavuba iby'ukuri mugashyira imbere ineza ya bose iterambere rirabaho icyo gihe no kuvuga yuko abatware baba bariho kugira ngo bakorere igihugu bakorere abanyagihugu koko mugabo ibyo twagiye turabona kenshi na kenshi abatware bagwizwa kugira ngo bacunge abanyagihugu bakurikirane ubuzima bw'umwe wese uwo babona kumbe batiyumvamwo bamucungire hafi bibaye ngombwa bakora ibyo bashobora gukora kugira ngo nawe bamugire nk'uko bashaka yuko aba novuga nti hari igihe biba biterwa kumbure no gutinya kuva ku butegetsi cyane naho kugira ngo abantu barondere ukuntu baba baramaze kabiri
hanyuma namwe rero muramutswa gitega mwo bikora gute
twebwe kuva mu ntango n'umugambi twiyumviriye yuko Uburundi turakeneye kugiraho intwaro itaba umwasi w'abanyagihugu n'abanyagihugu ntibumve yuko intwaro umenge niyo kuba hahaza gusa intwaro ahubwo ibe umusuko w'abanyagihugu twe twaravuga tuti hoba ama province intara zitanu hakaba n'amakomine yoba hagati ya 50 na 65 abaye menshi cyane kuko muri icyo gihe hari amafaranga menshi yogaruka akaza gukora bya bikorwa by'iterambere namye ndavuga
reka tujye
ku leta ibaho kugira ngo irangure imigambi yo guteza imbere abanyagihugu iyo kubanunuza imitsi
reka tusure ku mirongo ya telefone Rukundo turi kumwe
ndabaramukije ndaramusa nyakubahwa umutware wacu umwuka agatongwa
uherere ga Rukundo
amahoro amahoro
ndi mu gihugu cya Kenya mu gisagara cyitwa Eldoret
okay duga ku ijambo baze ikibazo kwa gwasi
ego akabazo kanze ka mbere nabaza nti mbega kuri icyo kintu bagize cyangwa biyumviriye cyo kugabanya intara amakomine n'ibindi n'imitumba nazi nakahe kamaro bizozanira Uburundi n'Abarundi inyungu kuri icyo kintu ni iyahe ikibazo kigira kabiri kivuga kiti mbega kugira ngo mushobore gutora imigwa mukuru ya ziriya ntara mwashoboye kugira mwitunze iki barabonye za Kirundo n'izindi zidoge zigosigara zitwagwa umugwa mukuru wazo ari Ngozi ni kubera iki mpamvu mukuru wabusanyerera utabaye mu Kirundo cyangwa ubi muhinga ukaba Ngozi mwoba mwisunze iki kugira ngo mushobore gutora iyo migwa mukuru mikuru murakoze cyane
yego gira umusimiza ngaho muri Kenya ariko akabazo ka mbere nibaza ko nohabwe gwasari yakishuye ko gusa turamurika yishure ku ka kabiri tico uko mwibaza leta y'u Burundi yo barashingiye ko mu kuvuga ati umurwa mukuru woba hariya ntube hariya amazina agapangwa gutya ntapangwe kuriya agatongwa
twebwe iyo nteguro nayo nayo ntiraza mu nama nshinga amateka ibyo bya amazina ukuntu bayatoye nukuri nobaswaganije ngo bagi ngo bisunze cyane bisunze kiriya mugabo ngerageje kwiyumvira ndavye nka Kirundo Ngozi Kayanza ahantu hoba hagati na hagati bosha guhurira ni Ngozi ubajanye mu Kirundo umuntu ari mu Kayanza nko muri za matongo abutaganzwa hafi ya Muramvya iyo muntu urumva yuko icyo yokenera ku mugwa mukuru ubwo rugendo yogira ngo baruvunanye cyane rwose nkuko kandi umugwa mukuru kawuzana nko mu Kayanza nawe nyine urumva ko uwo mu Kirundo yovunika cyane rwose mugabo Ngozi hasa nuko hari hagati na hagati icyo baba barisunze n'ukuri ntacyo nomenya mugabo ahanini baza ko ari icyo
ni Daniel Mugisha muri Finland ego menzi se utubazo naje nagomba kubaza nyakubahwa honorable agatugwasa umutumire kandi ndamushimiye kuba umunsi yabonetse nshimira namwe mwashoboye kuma kanya no kuduha tubonanya tanya
no kuwa mbere yari yabonetse ariko telefone yiwe sinzi ikibazo ya utubwiye kumutelefonesha ndi matelefone birakunda twatelefonesha izo twatelefonesha bikanka ariko n'uno munsi twahinze guca ku magendera kugira tumubone tunamushimira ko yaduhaye kuwa mbere uheze ntitumuronko n'uno munsi tugashobora kumuronka duga ku ijambo rero Mugisha muri Finland.
Murakoze cyane ko mwakoze amagendera mukamutora niko bimeze. Hanyuma ikibazo cya mbere kumutumire honorable agatogwasa ni iki? nubwo bagerageje kubivuga gatoya reka ndakitomora uko nanjye nagiteguye kukimubaza mu gatabo k'imigambi y'umugambwe SNL umugambwe SNL ushize imbere harimo ibinyene byo guhindura intara n'amakomine mu majambo make nagomba kubaza iyo ibibazo byo kwiyamamaza mu matora biheze birarekwa yuko umugambi washize imbere uwundi mugambwe ushobora kuwiyitirira hanyuma ntagire inkurikizi icyo aracyitwishura kuko wari umugambi w'umugambwe SNL ndake narumvise niyo nyakubaho honorable Gatogwasa abivuga ko icyo ni kimwe icya kabiri ibyo guhindura intara hari kintu byoba bizohava bihindura kubijanye no guhungabanya agateka k'abanywanyi umugambwe SNL turakunze kubona honorable Gatogwasa no nyine ashiri ibibazo hanze yuko hariho aba SNL banyuruzwa ibindi turabibona natwe nubwo tutari mu Burundi aho hari agatotezo ku banywanyi umugambwe SNL inyankamugayo n'abandi benshi batavuga rumwe na leta y'u Burundi cyangwa badahuza ibyiyumviro uwo mugambi hariho akarusho uzozana kugira ngo umurundi atavuga rumwe na CNDD-FDD yubahirizwe icya gatatu nicyo namwisabira ntaragera kuri kikamwe no mu gikindi hari icyizere iyo bafise yuko amatora twimirije azogenda neza icya nyuma namusaba yuko yokoresha imbuga ziwe bwite zizwi nka Facebook cyangwa Twitter kuko nibe turimo barakwiye kugira ahantu babarizwa kuko murabizi muramaze kubona ko hariho n'abantu bamariza ku mbuga ngurukana bumenyi kandi bagenda neza turazi imbuga z'umugambi SNL ariko turasaba ko yozokoresha urubuga rwe bwite nka Twitter cyangwa Facebook n'izindi ntazi mugabo gusa akagira adresse yiwe nyezina kuko ni politika akomeye kandi twemera isaba ko tumenya aho tumubariza amakode
urakoze Mugisha ngaho muri Finland ugira umunsi mwiza
yego me Mugisha ibyasaba ibyabaza birumvikana mugabo ngai wacu urazi yuko ibintu by'ubutungane bimeze uko bimeze nyene ariko nanone icyo numbwira nuko kubijanye n'iterambere ry'igihugu jewe ngize icyumviro ingira amahirwe yo kugishyira mu ngiro mugabo akagira umuntu aza akagishyira mu ngiro nta ngorane birimo ikibazo n'igihe umuntu avuga ngo ashaka gukoresha icyumviro cawe mugabo ugasanga agikoresha ibinyuranye n'intumbero icyo cyumviro cyagomba gushikako aho urumva nakaga mu bindi ku kijyanye no guhungabanya agateka k'abanywanyi timbega bizoca bihera bihejwe n'uko intara zigabanutse amakomine agabanutse n'iki sindabyibaza ikibitera ntabwo bitewe n'uko Burundi ari bunini cyane cyane ari buto cyane n'agatima kaba bari kunganje ibyo rero ako gatima ntikazohinduka nuko intara zigabanutse niko hinduka kubera intara ibaye imwe kuko uwamukunze gukora ibitagira izina abandanye ibyo nyine rero kugabanya intara kugabanya imihingo kugabanya ibiki ibyo ntabwo ari umuti na gatoyi umuti wo kugira ngo izo njyane zihere izo ngorane zo kwama abantu bariko barahihitanwa abantu banyuruzwa zihere nuko abantu babikora bo kwikebuka bakamenya yuko ubu n'u Burundi turavuka twavutse tubusangaho tuzorengana busigareho umuntu yorondera gukora ineza aho kurondera gukora inabi ujejweho amabanga y'ukurongora abandi ugomba kumva yuko ubwiza kubakunda kandi ukunda ntushobora kumugirira nabi ukunda ntiwo mwipfuriza inabi ahubwo bakihatira gukora ibyiza kuko n'abantu babishimye n'Imana nayo iraheza igahezagira hanyuma ko kijanye n'amatora amatora kwibwa muri Afrika amatora umenga niyo ngendo woraba aba ingorane inyuma y'amatora si mu Burundi honyine rero ikibazo nyamukuru aho kiri ni ryari abatwagwa bazokumva yuko bahaguruka bagahagararira iteka ryabo ni ryari abatware bazokumva yuko abanyagihugu badashimye ibyo wabakoreye kwa uburenganzira kubwirizwa kwemera kubahiriza aho bashize icyo rero sinibaza yuko ari ikintu kizohinduka ngo nuko imihingo yagabanutse kizohinduka kubera hageze ko gihinduka abarundi yaba batware yaba batwagwa nitwumva twese yuko ineza y'u Burundi izi imbere y'ineza yayo turi y'ineza y'ibyo twitwitirira cyane twokwitirirwa ico gihe uko byogenda kose amatora yoheza akagenda neza kandi bigahimbara abayagenwe bose bigatera iteka n'igihugu icyizere nuko ibintu bizohinduka ku gihe cyabyo nimba ari 2025 ni haba hazo bahageze bizogenda neza ni haba ataragera kumbure mugabo nizera yuko ndavye abarunda ibiriko ibiriko biraduca ko muri bino bihe kubura ibintu byose byari byitwa ko bihari isukari twiyimburira uravye ubukene kurwongerekana ku munsi sinibaza yuko hari abarundi bazoshima kubandanya gucyo kuko nawe no intwaro turayimeze imyaka yabaye 17 utabonye ingorane zayo mu ntango ngira ngo nawe nyine ubarate bakabona ati eh burya bwabo ndi babantu ntibarira usema abantu bazoheza batore neza kandi bacungera ibyo batoye
hanyuma ku kibazo na toto kumenya nimba honorable Gatongo atsamwe ushobora kubaha ugo rubuga rwanyu Twitter niki naho mwitirirwa atari vumugambo
nukuri ivyo na icyo gisabo nacumvise nzociyumvira ko kugoje gushika no munsi izo mboga ntazo nkoresha kumva yuko ari abantu benshi bakunda kunyitirira bakakreya ibintu ku izina ry'iwanje bagashaka amafoto y'iwanje bakagira izina importe kwa no gusahura abantu bakabasahura nabonye ari ibintu umenga bishobora kuba bitarimo securite ihagije ku buryo n'ubundi nosoba kugira izo konti ugasanga n'ubundi hari abakiriya bigirira ibindi ugasanga bariko baravuruga mugabo nzobyiyumvira ko mvugane n'abantu bazi ubuhinga ntabwo ndi cyane rwose ninasanga ari ibintu byoba protege neza nzobikora nta ngorane
nuko ijwi ry'Amerika umutumire ni Agatongwasa aramutse umugambi SNL utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Burundi twuguruye mikorogira ngo mumaze utubazo twose mwipfuza turafise Marcel ku murongo wa telefone Marcel uratwumva
ndabumva neza kandi ndamukije honorable Agatongwasa ni mugira amahoro
nawe ugira yanduherereye hega Marcel
amwe
mberereye mu Rwanda i Kigali ndashaka kumubaza ikibazo kimwe ariko kirazamo A na B nk'umushingamateka tuzi yuko abashingamateka ndetse na nkenguzamateka aribo batora minisitiri w'imari n'igenamigambi yamaze ari abatangariza ingengo y'imari y'igihugu hanyuma bakayitora bakayemeza none uyu munsi intara z'igihugu zigiye kugabanyuka bagabanye imibare z'intara eshanu zive kuri 18 hari abari batwaye intara abari bajejwe amabanga mu izo ntara bagiye gutakaza imirimo ariko kandi hari n'abagiye kubona imyanya bakabasha kurongora izo ntara nabo bagahabwa andi mabanga aremereye cyane bivuzwe ngo kubera ko yari akazi karemereye bigomba kujyana n'umushahara birumvikana uri hejuru cyane none nkabaza honorable Rwasa abari basanganywe akazi yaba mu makomine ndetse no mu ntara bagiye gutakaza akazi kuko siko bahise babona mu akazi k'izo ntara eshanu bateganyiriza ubuki hari ahandi hantu bazabahagika muri leta icyo ni kimwe icya kabiri leta yiteguye ite mu kubera ko hagiye kongerwa imishahara birumvikana kuko umuntu intara zari 18 zikaba zigiye kuba eshanu habayeho nko kwikuba kabiri gatatu ku ntara imwe leta yafite intego y'imari ihagije ku buryo hatazagaragaramo kwivumbura kwa bamwe kuko tubona abantu baturutse ibihugu bakajya kurwanya leta bakayirwanyiriza hanze rimwe na rimwe ntekereza kuba biturutse no kubikora ugakora ubona umushahara ntuhagije agahita no kujya kwigira inyeshyamba
urakoze honorable Gwasaraza kukwishura kuko ndibaza ko uvuga ati mwebwe bimvumenga uri mu babiteguye uri mu bazokora uri mu bazobiherekeza mu mwishuri honorable Gwasa
murakoze kandi Martel icyo numubwira nibyo inama nshingamateka irasuzuma itegura y'ibwirizwa rigenga amafaranga leta izokoresha mu mwaka ariko iyo iritegura iryo ritegurwa na leta yo nyine ubwayo uri bushikiranganje na n'ibindi bisata byose bya leta bakaheza bakabishira hamwe none kabiri bakabizana mu namashinga amateka ati rero impungenge nuko arabazotakaza akazi abantu bazoba bahinduye akazi kuko nanone abenshi baba babura matari bari muri position de detachement na shuri rihari hani wacu aho biga kuba abategetsi ntaho bize kuba babura matari ntaho bize kuba babustadiri baba basanzwe bakora iyindi mirimo bakora ibindi bikorwa harugusanga uyu ari mwarimu harugusanga uyu ari nk'umuhanuzi mu bushikiranganji kanaka yako kazi gaheze asubira iyo yahora yaba nabo bastantiri niko kuko rero nta bantu robo kwivumbura ngo nukubera yuko batakiri babura matari cyane batakiri ba mustantiri ekanamba nibyo byiza yuko rero harabo kwibaza yuko ubutware ari arugabo bonyine ko atabandi bantu bazoshobora kuja aho hantu urumva ni ha handi abantu boca bagira mutwibare ya bisinyarwanda ijambo bakoresha ngo ibikingi unakumva yuko ari sambu yiwe noneho umuntu ibyo yokora nyene byo ibitoshimisha na gato abantu benshi nizo nyinshi numva no ha umuvandimwe Martel
murakoze cyane twese na John ikaze ku juge America
ndi muri Zambia
uri muri Zambia twagutumiye honorable agatol rwasa kugira ngo yishure ibibazo byawe
ego murakoze cyane kandi ndamuhaye mirire na kubaho
mirire ne
ama ikibazo cyane nagomba kubaza niki gikurikira intego muri ya transcende de bateguye yo kugabanya intara n'amakomine birumvikana ko bashobora kuba bayiteguye ku ruhande rwabo nashaka rero kubabona kubaha umutumire ndiwo mu gihe nawe yagira amahirwe mu matora akurikira agatsinda abazi ko intunganyo bayigize ajyahava nawe ahindura cyangwa atohava arekeruko akabazo kanjye karako murakoze
urakoze ubwira umusinyiza ngaho muri Zambia
Eko
honorable gatongo asakazo kadro muri Zambia.
John ati mbega ko Senge David zarivyo bateguye ati mwagira amahirwe mu gatsinda mwo canamwe muhindura byo bende gute. Oya nena kivuze kare kumbure ariko reka ndagisubiremwo twebwe kuva imbere y'igihe kuva muri za mu myaka y'ibihumbi bibiri twamye tuvuga yuko Uburundi bukwiye kugira intara zitanu bukagira n'amakomine atorega 65 yabaye menshi cyane kumva yuko twe twifuza yuko amafaranga yegeranywa mu gihugu akoreshwa cyane mu iterambere ry'abanyagihugu gusumba kubeshaho abategetsi gusa niyo ituma rero twebwe ntikuba uguhindura kuguhindura twebwe kuba ari gushyira mu ngiro icyiyumviro twamye twifuza gushyira mu ngiro cy'ukuraba ukuntu leta by'ukuri yoba umusuku w'abanyagihugu uburyo abanyagihugu baha leta bukabagarukako amazi meza agashikirwa na bose imiti ikwije ibisabwa igashikira bose mu ishuri abana bakiga bamerewe neza intebe zikwiriye ibitabo bikwiriye n'ibindi bikoresho fashanyigisho abigisha bagafatwa neza n'abandi bose bakorera leta n'abikorera utwabo bose akaba ukwisununura kuko leta yoba ishyiraho ibyotuma umwe wese ashobora kugira intambwe mu iterambere twe nuko rero tubyumva nitwoba ari ukuvuga ngo tuje ngo duhindure kuguhindura cyane ngo duhindure kugira ngo tuzimanganye ibyipfuzo byabo twoba duhiganwa oya namba twe nuko twaba turangura icyo twiyemeje kuva imbere y'igihe
murakoze cyane twese na Eric Nesta
nterereye muri Afrika y'Epfo mu gisagara cya Pretoria
muri Afrika y'Epfo akabazo kawe kwa honorable Agathon Rwasa
mfite utubazo tubiri nagira ngo mbaze nyakubahwa Agathon Rwasa imbere ya byose nagira ngo ndamuramutse ndamwipfuriza amahoro y'Imana
akabazo
murakoze cyane akabazo ka mbere nagira ngo mbaze nyakubahwa nakajanye n'icyo no kwita insecurity insecurity y'abanywanyi b'umugambwe SNL kuko ni kibazo hanini kimaze guhitana ubuzima bw'abantu benshi b'umugambwe SNL pito murantunga hari imbere na benshi bashoboye kubatakariza ubuzima kuva umugambwe SNL utaritwa SNL ucitwa FNL ni giki mutama agatongwasa mwoba muri ko murakora kugira ngo mugirageze koko gukingira ubuzima bw'abanywanyi banyu uko il y a des exécutions extrajudiciaires zagiye zibonekeza mu myaka novuga yuko ine iheze kandi novuga yuko leta y'igihugu cy'u Burundi ntacyo yigeze bivuga ko mwaragerageje kuvuga byinshi kugira mugerageza ko uhoya hoya ariko ntibigeze bahagarika gutabagaza ubuzima bw'abanywanyi b'umugambi ni giki muba muri ko murakora kugira ngo habihinduka cyane cyane rijyanye na insecurity y'abanywanyi ku buryo wo shobora kugirirwa nabi umuryango woba wahasigaye wo shobora kwitwara ha mu butungane bugashobora kubatunganiriza ahisunzwe amategeko akabazo kagira kabiri nagira ngo mbaze nakabazo kajaje na politike muri domaine murimwo muyimazemwo imyaka myinshi cyane kandi muri inararibonye kanatsinda ni giki koko nk'umugambi n'icyo no kubaza no vuga mu cyongereza policy mwoba mufise yoshobora koko guhereza icyizere abarundi muri rusangi no vuga abanywanyi b'umugambi SNL gusa abarundi muri rusangi kurya abarundi bogira icyizere cyo kukubonamwo koko kazoza kabarundi n'u Burundi
murakoze Eric Nesta muri Afrika y'Epfo agatorwasa micro tribe basubije
murakoze Eric yabaje ibazo bigumye kuko niyo novuga nti nicyo kibazo nyamukuru kiri mu Burundi kandi kuva kera ingorane dufise ngaha iwacu mu Burundi no mu bihugu byinshi bisana bitaratera imbere demokrasi usanga ivugwa ku rurimi mugabo uhageze mu ngiro ikaba ibindi twebwe tugerageza gusemerera kugira ngo abatware bumve ibanga ryabo nirihe bumve yuko abarundi tufise uburenganzira duhabwa nibwirizwa shingiro n'andi mategeko ko rero mu gihe turiko turabaho mu burenganzira bwacu kwa ta muntu yo biduhora kwa ta muntu yo bizizwa ibyo mugabo biragoye kuvyumvisha abantu kuko urasanga kumbure abari hejuru babyumva mugabo gasanga hari hasi wa muntu wo kumutumba yambonera kure hariya yumva ko agomba kuba akamana aho hantu yumva ko atakindi kintu kigomba kubaho kiretse uwo mugambwe wiwe gusa n'ibindi bisa namwe n'ibyo aho rero no umubwira yuko nurugendo rutoroshe turimo mugabo kandi tubwirizwa kubandanya kuko ibyo babigira kugira ngo kumbure baduce ivutu kugira ngo tubahebere basigara ribonyene mugabo urumva ko naho nibyo ukunda kuko no mu gihe cy'umugambo umwe iko ibintu byabaye agahore siko ibintu byabaye amahoro mu Burundi icyo gukora nuko umurundi wariwe wese agerageza gutahura ubwo burenganzira akumva yuko urwo rugamba rugwiwe ntibave biyumvira ngo n'urugamba rwagwasa n'urugamba rwanaka n'urugamba rwatwebwe twese umurundi ari mu gihugu umurundi ari hanze kuko Burundi buzotekana kandi butera imbere mu gihe tuzotahura twese yuko igihugu atari icyabamwe ariko ko ari cya twese kuko birababaje iyo abari ku butegetsi bibaza yuko umenga abandi sinzi niba bafata ko twoba turi abarundi b'intusu cyangwa ko twoba turi abarundi bafite gute kuko hariho n'amajambo amwe amwe rero bakoresha ugaca rero kumbure wibaza ati none kwa aya majambo akoreshwa mugabo kumva intwaro yabwirizwa kuba ihuriro rya twese ibwirizwa gutuhumuriza twese ukumva intwaro iricyo cikiye ntakibivuze ko ntakibikoze ko ahano tanga uburorero k'umuntu ahagurutse akavuga ati mumenye ko uyu mugambwe wacu CNDD-FDD ari cyo gihugu urumva uyo muntu abavuze ati nta mategeko y'igihugu ariho hari ishaka y'umugambwe mu bisanzwe abatware bavuze gucambwa ati mugabo wihenze warinza karimbi ahandi ngo n'umugambwe ngo wavuye mu maraso ngo sicyo kimwe n'iyindi yagiye ngo n'impapfu kuja gusa n'impapfu kuja gusaba kwemererwa mu bushikiranganje yawo urumva ko ni imvugo ibigomba kwereka kwabo bantu menga bararengeye abandi bafise uburenganzira abandi badafise bashobora gukora ibyo byose bishakiye iwaba amategeko nta kibanza afise ibintu hamwe n'ibyo ngo rero n'urugamba rero rutoroshe mu gihe usanga kumbura hari habitiranya igihugu bakakitiranya n'umugambwe wabo mu gihe hari abantu bashaka kurutisha igihugu umugambwe wabo ngo aba ari wuze ubwa mbere igihugu kize inyuma urugamba rero guhoza ko ni politike urumva kujyama na kibi nuko twe duca tuburabuzwa na bya bindi twagomba kuba twoshye gutwosigurira abarundi kugira ngo bumve uburenganzira bwabo ayo mahirwe kumura ugasanga aguma agabanuka kubera tutaba twidegembya usanga abamutanteri baburabuza ibikorwa hirya no hino ibyo rero urumva ni challenge niko bavuga mu cyongereza ni challenge ziri imbere yacu mugabo ntitugomba kumanura amaboko tugomba kurondera guhangana nazo gushika ibintu bize bifate inzira ibibiza gufata hari ikibazo rero yavuze rero ati ubutungane nibyo buravugwa mugabo ubutungane burimo ibibazo byinshi murazi yuko n'umukuru w'igihugu wenyine bwiwe yaravuze ati atarababazwa n'ibyo mutungane aravuga yuko arize n'iki n'iki ntimwave mwibaza ngo nukubera yarize ujya munsi umugani wiwe ko hari ibintu byinshi byahari byahindutse iyo ya namba ubwo butungane rero buruko buri rimwe na rimwe abantu benshi barapfungwa atari uko bafise ibyaha by'ukuri ariko kubera nyine ariko iyo ntwaro ibi bishaka uwo mugambwe w'ubishaka mugabo tuvuga tuti ibyo ariyo byose ntibizohora uko bizogenda bihinduka buke bitewe bifate inzira nziza bifite umurongo mwiza hanyuma ikindi naca ati icyo mwovuga nokivuga ngo iki mu Kirundi polisi sinzi ko mu Kirundi mpava ndonka ijambo bihura mugabo kuva ati ikintu wo kwizeza abarundi cotuma by'ukuri bumva yuko hari icyo zobamarira muri kazoza ni iki icyo mbwira abarundi ni uko urugendo turimo urugendo rwa politiki turugendo ko kugenda ko umuntu n'umuvuduko muremure gose kuko intambamye ziri muri iyo nzira ni nyinshi cyane mugabe igikuru numbwira nti tuje muri ya myibutso yacu ya migani yacu y'abasokuru abarundi basokuru ni bavuze bati akagumye bagumako ibyo turimo politiki y'u Burundi ntiyoroshe mugabo umuti suwo kumanika amaboko umuti suwo kuvuga ati reka mbunde bahonyore umuti nuwo guhagarara tugahangana nayo duhangana n'ibyo bibazo gushika ibintu bize bigire umurongo bifata ku neza y'abarundi n'abarundikazi bose
ego aga
nico no mubwira
ego no habla gatongo se turiko turasa nk'abasazira kino kiganiro uruganda rw'ijwi rya Amerika rwifuje kumenya icyo mwibaza ku bibazo bitatu tubasabe mu vyishure mu kanya gato dusigaranye ikibazo ca mbere ni kibazo kijanye n'ikenagisukari n'ibitoro n'ibindi bi koresho bya nkenerwa mu gihugu cy'u Burundi ico kibazo muraciyumvira kwige
ah rero tuvuga kuri kibazo kijanye n'itunganywa ribi y'ubuzima bw'igihugu kuko isukari ico kimwe n'ibindi bidandazwa ntabwo yagomba kuba ikintu cyakagutse abantu yategereza kudandazwa n'uwo ari we wese ikindi naco ni uko mu gihe udandaza isukari uba urikuzwe ushaka kugura wese leta niyo yomenya ukuntu ikurikirana kugira ngo ntihagire abigika mu kintu kandi nuko uruganda rumwe dufite gukora isukari za sumo mujadasha ukwiza isukari abarundi bakenera ni ngombwa leta yumve yuko kuyikora mahanga tayinzira ibiho boza tura inyishu y'ikibazo rero itangaje nuko leta kuva sende dente cyo kubutegetse yumva yuko sosumu ari yo kayihonye hanyuma agashyira umuziro yuko mu kirenge cy'inamashinga amateka yaheruka twari twarasabye yuko kubaho kubikura hanga kugira ngo basahirize umwimbo wa sosumo nubwo byakozwe ntibyabaye umuti kuko ubuhoho isukari kuyirondera mu gihugu cy'u Burundi isukari ko kugurondera ikintu kibujijwe mugabo byose kubera yuko hari abantu babyungukira ngo amafaranga y'umurengera ikibazo cy'igitoro ni kuko igitoro babwiza kugura ukuntu cyama kihari hariho n'amafaranga yagenda ngo ni fo karubira ayo mafaranga ntituzi iyo bigenda yasoheshejwe ku buryo igitoro gikena mu bindi bihugu hose usanga gihari hari abavuga ngo kituzi ibeye ko cyashe kiboneka ndabyibaza uko kuko amapera y'agaciro yo kugitana ntayihari mu gihugu ukibaza rero leta ikora iki kugira ngo amafaranga yose aboneke y'agaciro akoreshwe mu buryo bwo mu muco kuko amafaranga ava mu ngano zagiye kugarura amahoro muri za Somalia za Centrafrique aza ku kwezi ku kwezi yose ashyiriye mugabo ntawumenye igihe nakoreshwa ntawigera amenya ngo hinjira yangana iki acya akora gute n'ibindi nk'ibisata by'ikawa ni iki n'ibisata kuva kera byo byari bitunze Burundi ari mbona ni nyamukuru mu byo byose gukena kwayo n'iryo tunganywa ribi igisata cy'ubutumwa
dufatiye nko ku isukari no kuvuga ko ata mundi muntu wundi yemerewe kudandaza isukari mu gihugu cy'u Burundi abayivana hanze nabo canke abufatiye ngingo bakavuga ati reka natwe twibidimira ibikaju tuyihingure leta iyo babe ntambane
gushika ubu isata cyo gushinga amahinguriro kiracyagoye ibi ntambamye kuko none utari umutendi defite ngo ubwo burenganzira bwo buronga unaburoze naho n'ibirumva ntihabura amakondisiyo bagushiriramwo ugasanga ku mbure ibi bijya gukorera kandi none icyo gisata cy'amahinguriro cyafite na kindi ngorane umuyagankuba ni ukoresha mu ngo dukwiye amahinguriro niyo uyashingaho ugakoresha umuyagankuba wakuye iyo byose urumva ni ingorane bigaruka hahandi itunganywa ry'igihugu.
Honorable Agathon Rwasa, hari ikibazo kimaze iminsi kivurwa mu Burundi hagati y'u Burundi na Congo aho hari amashyirahamwe yemeza akavuga ko afite ibyemezo yuko u Burundi bwa bwararungitse ingabo zabwo muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Amashyirahamwe avyemeza harimo mpuzamakungu yigenga, hakabamwo n'ayigenga akorera mu micungararo y'u Burundi harimo iza Nairobi n'ahandi. Icyo kibazo mwebwe haico mwamukiziko?
Icyo kibazo nibyo kivugwa mugabo murazi yuko gushika no munsi leta ntabyo yemeza yuko ibyo bintu bihari kiranganje ageje kwibona basi yararengwa kwitwa tabihari jewe nk'umushinga amateka mugenzi yuko amategeko kugira ngo igihugu kigomore ingabo bisaba yuko babyemererwa n'inama nshinga amateka na nyingo z'amateka iyo nama nshinga amateka y'iwacu na nyingo z'amateka tukatubwirwa tubwirwa icyo kintu umuntu abifata uko nyene koreta ibivuga to byakira uko bwabo kure kuguma rukuri bene byose nimba abakongomani bavuga bati barabonereza ngabo z'abahungu mu cyabo pastayeho leta yo nyine ibitabeshuza cyane ikemeza yuko ijya ku kongomani bavuga ari byo cyane atari byo
hambavu y'ivyo bivugwa ku ngabo z'u Burundi bikanavugwa no kurwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD arizo imbonerakure ziravugwa ko ziri muri Kongo zikanavuga mwe mukavuga muti dufata ivyo leta tubwiye amashami ivyavuga navyo turavyumva ariko rero imbonera kure biravugwa ko mu makomune atandukanye agize intara z'u Burundi bakora makarashishi ayo makarashishi arakorwa abanywanyi banyu ko mu afise hirya no hino harico barababwira kuri ayo makarashishi yo bakorwa n'abegamye umugambwe uri ku butegetsi
oyi byo sagasishishwa rumu ari se byumva babigira akera ho amyabigira muri ya ntumbero nyine yo guteza abantu n'iki tuzi imigambi bafitiye ubwo rwaruka barigeze no kumva urwego rw'ubwami CNDD-FDD avuga yuko bagomba gukora ikarashishi rwose bakagira ibikiriza byagutse binini rwose ngo yuko ngo bazoja ngo gupakura imeri ngo mu mahanga ibyo byose urumva mugabo ni imvugo kumbura ifobetse kuko sinibaza yuko mu gihe cya none
ubwato upakira amakontinensi imaze ko hari abantu bazoza kwikorera amakontinensi bayakura mu mazi kugira ngo ntihindi mvuze kumbure ko hari aho bazoba barubika mu butumwa nyine bwabo nk'uko batwivugira
abaza bashira isano hagati y'ayo makarashishi n'ibivugwa mu karere k'ibiyaga bigari harimo kurungika izo mbonera kure muri Congo kwitegura kubitandukanye birimo no gutera ubwoba abanyagihugu barafite ukuri canke nta kuri barimo
sino cyashoka mvuga ngo bategurwe kugira abagenda cyangwa abagende hariya mugaba mu gihe baba bategurwa kugira ngo babarugike ahantu hari umutekano muke mu bindi bihugu yariyo byose byozohava bibagora mu gihe bogendayo bakagira ingorane ingene bo bisigurira abarundi ingene bo bisigurira ababyeyi babo bana mu gihe batigeze cyane ngo batangaze ku mugaragaro ko babarungite aho hantu
icuka kiri mu gihugu cy'u Burundi ubu ga Honorable Gaston Rwasamura kivuga ku iki ku bijanye n'agateka kazi na muntu ku bijanye n'ubwigenge ku rubuga rwa politiki hari ibihugu bitandukanye birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika bivuga yuko ari chatewe intambwe mugabe bikavuga ko hari hakagihadze hari imigenderanire irikirana naguka hagati y'u Burundi n'amakungu harimo ububirigi harimo ibindi bihugu bitandukanye mwebwe murabivuga ku iki yo migenderanire mukavuga ku iki icuka kihari ko muri kurubuga
twebwe muri rusange twane tuvuga yuko u Burundi si zinga u Burundi burakeneye kugenderanire myiza n'ibindi bihugu byaba ibihugu bya kure byaba ibihugu bibanye ariko ntibisigura yuko kubera kumva hino hino ingendo z'umukuru w'igihugu ingendo z'ibicanye z'uriya ibisigura yuko ibintu ari ibororo mu Burundi ingorane zirahari turarwa ku rubuga rwa politike kugira uko kumva ngo hariya ngo babonye ikiziga kumva bahanze bashe bagihambaye hutihute nta basohoza baye ahantu biva barapfungwa ntacyo bagirizwa byatabamaremeje gusa nibaza yuko umbura amakungu wo kuvuga bati hari intambwe yatewe nibaza yuko bibatse ngo hari ibintu bizoca bigenda mu gihe bahoze bati reka tugerageze twiyegereze ubwo butegetsi ariko umunyagihugu wewe tubona umaze hafi yaba abo banyamahanga bahantu barundi si n'ibibazo ko bari kubahanura uko biribaza yuko bahanuwe
muri ko muvuga uko mu gihe hasigaye imyaka itatu ni ukuvuga mu 2025 hakaba amatora y'abashingamateka inyuma y'iyo myaka itatu hazoba hasigaye ibiri mu 2027 hakaba y'umukuru w'igihugu mubona ico cuka kibaganisha he muri ayo matora muriteguriye nk'umugambwe SNL kuja amatora y'abashingamateka muri 2025 muri 2027 ho mwipanze gute ku rubuga kuvyerekeye ayo umukuru w'igihugu
baragerageza kubikora kugira kumvure baduce kudatace buto arabe ko twobahira urubuga bonyene mugabo ibyo niko zatokora tubwirizwa kubandanya urubuga rwa politiki kuko ibishobora guhinduka bishobora guhinduka ku gihe cyabyo kandi ntibihinduka abantu bareze amaboko ariko bihinduka abantu bariko barakora ni ngombwa rero tubandanye n'urugendo rwacu kandi twebwe tugumana icyizere yuko ibintu bizogenda neza atari aho twoca dutana n'abantu tukakuruka iyo n'ibyo bari kosa rikomeye cyane ntidushobora kubahebera urubuga bonyine tubwiza kubandanya naho duca bufundi buhoro icyo twizera ni uko ibintu byose bizofata umurongo wabyo ubereye umunsi niwagera
ijwi ryanyu ga Gaston Rwasamura n'amashingamateka rigera he muri mu n'amashingamateka mukaba mufite abanywanyi mwemeza ko bahohoterwa iryo jwi ryanyu rigera he rimaririkiye aba haya madri muserukira mu n'amashingamateka y'u Burundi
n'amashingamateka ego irahari mugabo ipfunga kandi sifungura ya byose byuganiye mu ntwaro kuko intwaro yihariwe n'abasenyeze DFDT kuva hasi gushika hejuru abo nabo rero rimwe na rimwe hari igihe usanga n'ibyo by'amategeko utobabwira ndetse murazi yuko ntabwo yuko umugambwe wabo ari cyo gihugu avuga ngo umugambwe wabo ngo wavuye mu maraso ngo sinzi n'ibindi bigambwe yagiye gusaba kwemerwa mu bushikiranganji ibyo byose ni imvugo uba iza gukabura abo bantu nyine bagize imyifato yo kuyongeza abandi no kubaburabuza ugasanga nyine n'imyifato nyine batanga yitwaje ibintu biriya ngo cyarabavunye mama ngo bamenye ko bavuye ngo biki ngo ndagusubira inyuma ibyo byose urumva ni kibazo kubera yuko niyo namashinga amateka urumva yuko twebwe turi benshi gusumba ibyo bashatse ko birengana uko byo biri poste birarengana ko bafite igitigiri navuga cy'umuri singera mugabo turagerageza kuvuga ko dushoboye ibishobora kumvirwa bashatse kubihindura akabihindura batashatse kubihindura naho mugabo ntibavuga ngo ntibabyumvise tuba twabivuze.
Ubutegetsi buhari murabuha amanota ngahe ku icumi muri kino gihe buhamaze buraheruka gukwiza imyaka ibiri buhamaze muraba muri senela hari kiriya kirahinduka cyane
ibyo byose ibyo ko ari igice boronka kuko ntacyo tubona bararangura gushika uno munsi amajambo menshi gusa turayumva mugabo ibikorwa ntacyo tubona kuri ubu nabyo tubona bihaza kugabanya amaganya n'ibibazo by'abarundi n'abarundikazi
kumenga hari abamaze gukurwa mu mirimo itandukanye kuva aho umukuru w'igihugu cy'u Burundi abuze ati ndarira ndabaririye ndirira ibitandukanye bitagenda aravuze ubusuma aravuga ubutungane aragira iki hari abavuye mu mabanga ariko
ahangaha ko bamukura ngaha ejo bagaca bamuhaye andi mabanga kumva nubwo ni yego bo gufata ingingo rimwe na rimwe hari igihe zifatwa kugira ngo base n'abahoma amaso uko ni waba wavuze yuko umuntu yamunaniye n'iki n'iki hamejo aturuse umugeza mbere y'abantu sumbe yari afite urumva yuko agenshane k'imivugwa
agatongo asa mutwara umugambwe Senel utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Burundi tubashimire kuri kano kanya muhaye ijwi rya Amerika kugira ngo muyage kubazo bitandukanye byibigezeho mu gihugu cy'u Burundi abandi dushimiye nimwe bw'inshuti bakunze mariko muratwumviriza makoze kumviriza muri isanga y'uno munsi mwateguriwe mu kongera mushikirizwa na Joy Diane Nahazi muratubabarira mwumvise ko twari muri isanga twashikirije mu magendera menshi cyane kubera ko imirongo ya gatorwa saya tugoye gutora yakoze Nadia Taha ya muhinga bw'ivyuma n'abo bafatikanije bose turasubira hanje makuru ari imbere.